Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki 18 z'ukwezi kw'indwi mwaka w'2017 muri kumwe na Oriane Itangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Ingene tondekanya n'ingene birushanya turavye n'uburyo wabakoresheje uburyo gukoresha rero ibintu biturika bakabiturikiriza mu bantu kugira ngo bapfa ari benshi cyangwa bakomereka ari benshi iryo ni iterabwoba.
Uyu ni Alain Guillaume Bunyoni umushikiranganji ejejwe umutekano mu Burundi avuga ku bitero vya grenade n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bimaze igihe bikorwa mu gihugu. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twabateguriye harimo ayerekeye uko ibikorwa byo kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ariko biragenda mu Rwanda n'ayavugwa hirya no hino ku isi. Turabashikiriza mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine,
urakoze Oriane. Mwaramutse mwese abo tuzindukanye kuri radiyo ya Amerika aho muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu seruko bw'icyo gihugu aho abapadiri babiri bo muri diyosezi ya Beni Butembo banyurujwe n'abarwanyi bataramenyekana mu ijoro ryo ku munsi w'Imana rishira ryo kuri uyu wa mbere. Ivyo vyatangajwe na Parukusi kuri musenyeri w'akarere ka Beni Butembo. Musanteri wa karere ka Beni Hamisi Kalonda yemeje inyuruzwa ry'abapadiri babiri amenyesha ko banyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Avuga kandi ko inteko zijejwe umutekano ziriko zirabarondera. Mwamenya ko kunyuruza abantu n'ibintu ari biba kenshi aho mu karere ka Beni Butembo. Leta z'Ubumwe za Amerika ikeneye abakozi benshi baturuka mu mahanga kugira amashirahamwe amwamwe ashobore kubandanya gukora. Ivyo vyatangajwe n'abategetsi ba Amerika kuri uyu wa mbere. Ubushikiranganji bujeje umutekano wo hagati mu gihugu bwatangaje ko bugiye gusohora impapuro z'ingenzi visa zo mu murwi H2B zishika ku 15,000 ziyongera ku zari zitegekanijwe. Ivyo ngo ni kugira amashirahamwe ashobore kuronka abakozi batari mu gisata cy'uburimyi mu kiringo kitarenze amezi atandatu imbere yuko itariki ya 30 z'ukwezi kw'icyenda zigera. Mwitangaza umushikiranganji John Kelly yasohoye avuga ko ari igikorwa gikenewe kugira kiduze umwimbu mu gihe leta irongowe na President Donald Trump yamye ishira imbere umugambi wo guhakaza abanyagihugu bayo imbere y'abandi. Umuvugizi muri ubwo bushikiranganji yavuze ko abo bakozi batongerejwe bishobora kugira ingaruka mbi ku mashirahamwe ya Amerika. Umugambi wo kuronsa impapuro z'ingenzi abakozi baza gukora by'agateganyo muri Amerika wakira abantu batarenga 66,000. Amashirahamwe asabwa kuzobanza kwerekana ko ata abakozi bariho b'Abanyamerika bashoboye gukora ako kazi imbere y'uko yemererwa gutanga akazi ku banyamahanga. Tukiri hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika, Amerika yashimye ingingo yafashwe n'ishirahamwe ry'Ubumwe bwa Buraya yikubijanye n'ibihano yafatiye abategetsi bakomeye bashika kuri 16 muri Siriya bagizwe n'abasirikare hamwe n'abahinga. Baregwa ko bagize uruhara mu bitero by'ubumara byakozwe ku banyagihugu ba Siriya. Umuvugizi muri Departement ya Amerika yatangaje ko Amerika hamwe n'ishirahamwe ry'Ubumwe bwa Buraya bagerageza guhagarika leta irongowe na Bashar Assad mu bikorwa byayo biciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu ku bijyanye no gukoresha ibirwanisho by'ubumara. Abategetsi 16 ba Siriya bafatiwe ibihano babujijwe gufata ingendo mu bihugu bigize ishyirahamwe ry'Ubumwe bwa Buraya. Bongera bafatirwa ubutunzi bwabo busanzwe bubitswe muri ibyo bihugu. Iyo ngingo yashimwe kandi n'Ubwongereza nk'uko byatangajwe n'umushikiranganji wabwo ajeje imigenderanire n'andi makungu Boris Johnson. ONU imenyesha ko iri kirakora amatohoza ku gitero cyakozwe muri Siriya hakoreshejwe ivyuka vy'ubumara mu kwezi kwa kane. Icyo gitero cyahitanye abantu bashika kuri 87. Leta ya Siriya irahakana ivyo bitero ikavuga ko ari bitero bikorwa n'abiyahuzi. Intumwa idasanzwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ni muri Iraq Yan Kubis yatangaje ko arajwe ishinga n'ibitero byo kwihora ku banyagihugu ba muri Mosul bikekwa ko ari abagwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu. ivyo ni nyuma yaho ico gisagara cigaruriwe n'abasirikare ba leta. Kubis yatangaje kuri uyu wa mbere ko hari cuka cyo kwihora mu kivunga ku miryango yikekwa ko yakoranye n'abagwanyi ba leta ya Kiisilamu. Avuga ko iyo miryango irikirakwa ivyabo yongera hifatirwa n'izindi ngingo z'agahotoro. Kubis yateye akamo umushikiranganji wa mbere wa Iraki Haider al-Abadi ko yofata ingingo zihutirwa zo guhagarika uko kwihora. Avuga kandi ko ingingo ziriko zirafatirwa abanyagihugu ziciye kubiri n'ibwirizwa shingiro ya Iraki hamwe n'amategeko mpuzamakungu Iraki isanzwe yemera. Mu gihugu cha Venezuela batavuga rumwe na leta bahamagariye abanyagihugu gukora imyerekano mu ntumbero yo kuremera President Nicolas Maduro. Amaze iminsi atera kamo ko guhindura ibwirizwa shingiro. Abanyepolitiki bavuga ko ari akamo ka nyuma bakoze kugira basabe Perezida Maduro gutunganya amatora vyihuta. Ni mu gihe kandi kuri uyu w'Imana abanyagihugu barenga imiliyoni indwi, ni ukuvuga icya gatatu cy'abatora, bakoze amatora yo gusaba Perezida Maduro ko yohagarika kwiyumvira gushinga umurwi udasanzwe kugira ahindure ibwirizwa shingiro. Sean Spicer, umuvugizi mu biro vya Perezida wa Leta Zunze za Amerika, yatangaje ko Amerika ikeza abanyagihugu ba Venezuela ku buryo bitabiye ayo matora ari benshi. Spicer yavuze kandi ko ivyavuye muri ayo matora ari akamo k'abanyagihugu kuri Perezida Maduro n'abanywanyi biwe. Perezida Maduro yatangaje ko ayo matora yatunganijwe n'abatavuga rumwe na leta atemewe n'amategeko. Amenyesha kandi ko amatora atekanya kuba itariki 30 z'ukwezi kw'indwi atagisiba azoba. Perezida Maduro akavuga ko ari bwirizwa shingiro niyo nzira yonye guhindura ibwirizwa shingiro ariyo nzira yo guhindura ibintu mu gihugu.
Urakoze Rosine kuri aya makuru udushikirije. Ubonaho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Itego ry'amagrenade mu bunywero rigize iminsi ribera mu bibanza birimo abantu benshi n'ibikorwa by'iterabwoba. Ivyo vyashikirijwe ejo ku munsi wa mbere n'umushikiranganje w'umutekano mu Burundi igihe ariko arashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje arongoye mu kiringo c'ameza ne. Ico kiganiro n'abamenyesha makuru cabaye muri zone ya Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Ahari harayewe hatewe grenade yakomerekeje abantu barenga kuri 10. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka arabidushikiriza.
Ahatewe grenade mu ijoro ryo kuri w'Imana ni muri zone Bwiza mu gisagara cha Bujumbura mu bunywero bwo kwibarabara rya kabiri. Aho hakomeretse abarenga 10 nkuko bamwe mu bari mu bunywero babibwiye ijwi rya Amerika. Uno mukenyezi ari mu bakomeretse bitababaje muri ico gitero.
Umva je nari nsohotse ngiye kwibarabara hajya kuri rya kioski hajya nsanga hari abantu benshi cambabuje kurindira ndindiriye nkicicara gusa iyo grenade rero ici yaturika. Ntaho twashoboye kumenya kobera ko urumva tumaze gukomereka mwose yaciye yiruka atabaza biwawa mutwara kwa muganga.
Bamwe mu banyabwiza ijwi rya Amerika ryasanze ahabereye ico gitero ca grenade biyamiriza bagikoze bafise nico basaba cokorwa.
Kicho no kuyamiriza nuko abo bantu bagize nabi boja kurondera abo bafitanye ingorane bareke kujya mu banyagihugu.
Ibitero nk'ibyo vrema dutegereza kubiyamiriza sana kuko ntibitora kandi ntibiraba. Iyo bateye grenade ntiraba uyu cyangwa uriya icyo ari we wese uri mu mugambo uyu cyangwa uriya. Vrema turabyiyamirije sana nk'abanyagihugu b'Ibujumbura.
Baditereje grenade amatara yacitse nibaza iyo bahabona ntiyatwari kubona n'umuntu yaduteye amagrenade. Twasaba ko baduha umutekano kuko ntacyo tuzira n'amatara bakadubwira tuze turarabona utugiriye nabi.
Rero bakwiye kugwiza abajeje umutekano buri kabare hose.
Abajeje umutekano icyo nabasaba vrema nuko burikanura bagakorana n'abanyagihugu nyene mu gucugera umutekano.
Ibitero by'amagrenade mu bunywero bibaye bibiri mu kiringo cindwi imwe n'igice inyuma y'ico co mu Bwiza ikindi giheruka kubera muri komene Gatara y'intara ya Kayanza. Ico cahitanye abantu batanu abarenga 40 barakomereka. Ariko atanga ivyaranguwe n'ubushikiranganji bujejwe umutekano w'abanyagihugu kuri no wa mbere umushikiranganji Commissaire de Police Alain Guillaume Bunyoni afise uko yita iryo terwa ry'amagrenade mu bibanza birimo abantu benshi.
Abantu rero bihaye ingeso mbi n'inzira yo gutera ubwoba abantu bakabatera amagrenade aho babasanze mu mihana n'ibindi. Icyo ni igikorwa mu bisanzwe kija mu rutonde rw'abantu bakora ikorwa by'iterabwoba intumbero yose baba bashaka gushika ko uba waba yabatumye cyangwa icyo baba bifuza mugabo baba bakoresheje uburyo bw'iterabwoba butandukanye n'ubusuma busanzwe butandukanye n'ubundi bwicanyi busanzwe kuko ikorwa by'iterabwoba birafise ingene biri classe na cyane cyane ingene itondekanya n'ingene birusharushanya turavye n'uburyo baba bakoresheje uburyo gukoresha rero ibintu biturika bakabiturikiriza mu bantu kugira ngo bapfa ari benshi cyangwa bakomereka ari benshi iryo ni iterabwoba mu yandi materabwoba
umushikiranganje w'umutekano aremesha abanyagihugu ko bitebe bitebuke abakora iryo terabwoba bazomenyekana naho biri uko umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni avuga ko bimwe mu byaranguwe mu mezi atatu aheze byerekana ko umutekano wiyongereye mu gihugu ageranije no mu mezi atatu ya mbere y'uno mwaka wa 2017 aha adondagura na bimwe mu bikoresho bya gisirikare byafashwe
rero kugira ngo ubwo bwicanyi n'ubugizi bwa nabi bwose butandukanye bushobore gutuzwa canke kuburizwamo harategekanijwe ubwa mbere amasakwa mu gihugu cyose hakaba habaye amasakwa agera ku 300 560 nimwe muri uko gusaka rero haba mu mazu canke mu bice bitandukanye haravuyemo gufatwa kw'inkoho zigera kuri 43 zo mu bwoko bwa Kalashnikov inkoho zitatu zo mu bwoko bwa pistole amasasu 570 n'ibikono by'amasasu 53 harafashwe kandi ibisasu ntezwa ntoke ariyo yajya amagrenade mwumva harafatwa ni radio imwe ijya bakoresha mu guhanahana makuru hamwe rero n'ibyankenerwa bimwe bito byaba bya gisirikare canke bya gipolisi
ubushikiranganje bw'umutekano ntibugiye kurera amaboko nk'uko uwurongoye bivuga Alain Guillaume Bunyoni ashikiriza ko inzego z'umutekano zigiye kugwanya zivuye inyuma ibiturire urudandazwa rwa magendo ibiyagura mutwe n'ivyo byose bituma umutekano uhungabana Evariste Nzikobanya nka Ujumbura Ijwi rya Amerika
kuri uyu wa mbere intumwa zidasanzwe ziserukira ibiro by'umuhuza w'abarundi zagendeye ikambi y'impunzi z'abarundi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania zaherekejwe n'abaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika impunzi zifuza gutahuka zaremerewe gufashwa nayo izitabishaka zemeregwa gukingirwa bikwiye zarongeye zisaba ko zokwigizwa kure y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi zahunze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru arabidushikiriza
Izo ntumwa zidasanzwe zagenda ikambi y'impunzi y'abarundi y'Induta mu gihugu cya Tanzania zazigizwe n'abaseruka ibiro by'umuhuza mu matati y'abarundi ziri kumwe n'abaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika harimo kandi n'ubuserukira igihugu cya Kenya mu Burundi ambasaderi w'igihugu cy'u Buganda muri Afrika y'ubuseruko ubuserukira Tanzania mu Burundi hamwe n'abaserukira igihugu cya Tanzania cyakiriye izo mpunzi harimo kandi n'abaserukira umuryango wa Afrika y'ubuseruko ko n'abaserukira ubumwe bwa Buraya baba bari kumwe ariko izo ntumwa zabwiye impunzi ko byabagoye bakaguma i Dar es Salaam ku mugwa mukuru ariko ko baje kubashikiriza ivyavuye mu rugendo kugira ngo ivyashikirijwe n'impunzi bizoshikanwe ku cicaro c'ubumwe bwa Buraya mu gihugu c'Ububirigi intumbero nyamukuru y'ubwo rugendo nk'uko bavyivugiye kwari kwirabira uko izo mpunzi z'abarundi zibayeho kumviriza ivyimviro vyazo ku bibazo bihanze igihugu cabo kurabira hamwe umuti vyotoregwa hame no kuzereka ko zizwi kandi ko zifashwe mu mugongo ibibazo impunzi zashikirije hanini byari bifatiye ku kugene babayeho muri iyo kambi y'impunzi iri mu Barundi barenga 126 ikibazo cyatwaye umwanya munini nicerekeye impunzi zirenga 208 zimaze kwiyandikisha ngo zitahuke izo ntumwa zasabye ko atawo biri ntambamye ushaka gusubira mu gihugu ciwe mu gihe abonye ko icyo yahunze caheze abamaze kwiyandikisha bashimye iryo jambo maze basaba gufashwa bemerewe ko guhera vuba cyane hagiye kurabwa ibikenewe kugira ngo impunzi zishatse gutahuka zihabwe imfashanyo ikwiye yo kuzifasha kubaho mu minsi ya mbere abatarashaka gutahuka nabo babwiwe ko atanu umwe azo kwigera birukana ku nguvu nabo bemerewe ko umutekano wabo ugiye gucungerwa bikwiye Izo mpunzi zavuganye n'ijwi rya Amerika inama imaze kurangira zivuga ko zabajije abaserukira umuhuza aho ibiganiro bigeze bahawe inyishu ko biriko bigenda neza kandi ko no mu mpera z'uku kwezi kw'indwi hazotunganywa ikindi gice cy'ibiganiro bibera yarusha impunzi zasabye ko bamwe hogira uruhande rukwega amaguru rukanka kwitaba ibiganiro ko gufatirwa ibihano kugira ngo ibiganiro binyaruke maze batahe mu giye guca amavukiro aho izo ntumwa zabishuye ko ico ari kibazo gikomeye kibwirizwa kuganirwa ko n'impande zose zegwa n'amatati impunzi zashikirije kandi ikibazo cy'umutekano muke zivuga ko zikunze kugirirwa nabi aho ari impunzi zitari munsi ya 10 zimaze kwicwa n'abantu batazwi kandi mu buryo budasiguritse mu mezi atatu aheze zaboneyeho gusaba ko zokwigizwa kure y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi ari naco zahunze izo ntumwa zabagendeye zabemereye kumutekano ugiye kongerezwa kurusha uko byari bimeze kugira ngo uwo kwinyegeza mu mpunzi atari we afatwe ku kibazo cyo kwigizwa kure y'umupaka izo ntumwa zabaguye ko ivyo bizosabwa igihugu ca Tanzania cabakiriye n'ikibazo cy'inzara naco nticyasigaye inyuma kubera imfungurwa zagabanijwe izo mpunzi zabwiye intumwa ko nk'akarorero ibiro indwi by'ifu y'ibigori bidakwiye kugira imaze umuryango iminsi 28 bagasaba ko byokongerezwa kuko atamezi 4 arahera bigabanijwe gushika kuri urwo rugero aho inyishu baronse nuko ari ikibazo cy'isi yose kuko impunzi ku isi zabaye nyinshi ariko bemerewe ko ibishoboka byose bizokogwa kugira ngo babeho neza gusa bibukijwe ko batari mu miryango yabo kugira ngo imibereho ibe myiza kurusha abo twavuganye muri zo mpunzi bamenyesha ko atamwizero wo gutaha vuba bafise bumvirije ivyo babwiwe n'izo ntumwa bavuga ko icabaciye intege ari uko izo ntumwa zagumye zishimikira kuko babwira ko ibibazo vy'u Burundi ari abarundi bwabo babwirizwa kubitorera umuti kandi ko akarere canka makungu boza gufasha utwigoro tw'abarundi aho niho izo mpunzi zifatira mu kuvuga ko atacizera ikinini zasigaranye kuko zimenyesha ko zari zizeye urukiza mu karere namakungu nabo biruko abiyandikishije ngo batahe bobo akamwe minikose kuko bemerewe gufashwa mu minsi yabo ya mbere bamaze gusubira iwabo nari zo ntumwa zitigeze zicisha mu kanwa mu gusaba abo barundi ko botahuka izo mpunzi zozo zabonye ko ubwo rugendo arico rushobora kuba rwari rugamije n'ijya mbere intumwa nk'izo zigendera makambi y'impunzi y'abarundi ariko Burundi bwari bumaze kurongika intumwa zitandukanye zirongowe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu zahereye mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cy'u Buganda mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka Pierre Clavin ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'umuntu z'Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
kumunsi wa kane w'indwi uheze hatangujwe ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida baharanira kuzoyobora igihugu cy'u Rwanda umukandida Philippe Mpayimana ejo ku munsi wa mbere yari mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'ubumanuko bw'igihugu Mpayimana yabwiye abanyagihugu ba Nyamagabe ko yifuza ko ibintu bihinduka abanyarwanda bakagira umuco wo gusimburana ku butegetsi mu mahoro n'abifuza kwinjira muri politike bagahabwa amahigwe mugenzi wacu Assumpta Kaboyi aradushikiriza ibindi kuri inkuru
twemera umusaza rega nta n'ikintu na kimwe yaza n'uri umusaza twamara mutoye uko yabyenza kose reka twara mutoye twebwe
naduha amafaranga
Mu masaha ya saa 5 nibwo Mpayimana Philippe yarageze mu mujyi wa Nyamagabe abaturage bari mu mirimo inyuranye biganjemo abakora imirimo y'ingufu abacuruza ku muhanda bumvikanye mu majwi bavuga ngo nabazanira amafaranga baze kumva imigabo n'imigambi abandi bakamusaba imipira imwamamaza abandi bamubwira ko amatora bayarangije ko bafite umukandida wabo Paul Kagame
twaratoye twebwe twararangije nta muntu wazi inyuma kuvuga ngo araje ngo arenge umusaza uko byakagenda kose
Kutoka
gaza sato. Kagamara
tayo katuhimye ndo tukambara tukya kumwamamaza. Mahimba
nahaye
musaza shi. Wa mbere ni muzehe.
Izi mvugo ntizaciye Mpayimana intege ko nyuma yo kugenda hirya no hino yereka abaturage ko ashaka kuvugana nabo, yaje guhagarara hafi y'umuhanda maze afata indangururamajwi asobanura abaturage icyamuzinduye. Byabanje kugorana ko abaturage bari bakiganira bamwe batazi icyabazanye, kugeza aho abashinzwe umutekano babasabye gutuza bakumva ibyo umukandida wiyamamaza ababwira. Mpayimana utatinze mu kugaragariza abaturage imigabo n'imigambi ye, yavuze ku kibazo cy'ubwoba yemeza ko bukigaragaza ku Banyarwanda batari bake, ndetse ko hari n'abatinya kwitabira ibikorwa bye.
Aharacyara bagifite ubwoba bwo kwibaza bati ese umukandida utari umuyobozi twari dusanzwe tuzi uwo nguwo ko tutamuzi twamukunda gute? Ingomba kwifuza Abanyarwanda kumenya icyo bivuga kwiyamamaza, nyine ni igihe cyo kwimenyekanisha, kugira ngo rero ubwo bwoba bushire nuko bumva icyo bivuze kwamamaza, bivuze kumenyekana no kumenyana. Iyo niyo mbogamizi.
Uyu mukandida yijeje abaturage Banyamagabe ko mu gihe yaba yatorewe kuyobora igihugu azavugurura imitangire y'imisoro, abantu bagasora bakurikije ibyo binjiza. Ku buyobozi bwe, Mpayimana yemeje ko azaca umuco wo guhutaza abakene.
Ni ngombwa ko ubukungu bw'igihugu cyacu bwifasha Abanyarwanda twese twawugiraho uruhare, abari hasi tukagerageza kurwanira kubazamura, abari hejuru cyane bakumva yuko ibyo bafite babikura mu maboko y'abari hasi. Birazwi ko hariho bamwe babamara nk'umwaka batarakora inoti y'ibihumbi bitanu mu mufuka. Ntibikwiye rero kubera yuko abantu b'abayobozi bo mu nzego zo hasi mu midugudu bakora akazi kanini cyane, ugasanga barihemba bitwa abakorerabushake. Umuntu ukora imirimo ifitiye inyungu igihugu akwiye igihembo uko cyaba kingana kose.
Yatanze urugero rw'abazunguzayi babuzwe gukora ibihwanye n'amikoro yabo kandi bateretswe icyo babusimbuza. Mpayimana yavuze ko ku buyobozi bwe azashyiraho gahunda yo guhanga imirimo mishya buri mwaka igera ku 500,000. Ibintu byumviswe cyane n'abakiri bato, gusa bakibaza aho azakura ubushobozi.
Bishobora kugirira akamaro igihugu nko kongera ubukungu, gukiza ubushomeri muri iki gihugu, ariko gusa uko nta mbaraga nduzi yenda yazagira zazasumba izo nyakubahwa Perezida Kagame yaba afite n'ibyatugejejeho.
Mu bari bitabiriye kwiyamamaza kwa Mpayimana Philippe, benshi wasangaga bari baje mu yindi mirimo, ndetse hari n'abatatinye kwerekana ko bari basanzwe bafite uwo barangije kwemerera amajwi yabo, ahubwo bagasaba Mpayimana kuva mu byo arimo nawe agashyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi.
Mbere na mbere buriya nabanzaga gushaka gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ndumva nawe Mpayimana w'umukandida wigenga wiyamamaza, nkeka ko aho uhera ari aho agereje. Numvise imigabo n'imigambi yawe ni myiza cyane, ariko kandi wemerere nyakubahwa Perezida wa Repubulika akomeze ayobore igihugu yongera kigeze ku mwanya ushimishije kandi arabishoboye.
Uyu mugabo w'imyaka 47 y'amavuko agaragara ko ari umukandida uje kuzahura rubanda rukiri hasi, gusa ntibyoroheye abifuza kumva imigabo n'imigambi ye ko nta kirango na kimwe kigaragaza aho aza kwiyamamariza. Usibye abagabo batatu bagendana babambaye imipira iriho ifoto ye, Mpayimana yavuze ko kutabona ibirango bimwamamaza hirya no hino bifitanye isano n'ubushobozi buke, gusa avuga ko ahitamo kwegera abaturage aho gutuma ibirango. Mpayimana yavuye mu mujyi wa Nyamagabe yerekeza mu Gasarenda nawo mu karere ka Nyamagabe, aho aza gukomereza Kamembe mu ntara y'Iburengerazuba. Mu gihe Mpayimana yari mu karere ka Nyamagabe, umukandida w'ishyaka rya Demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza we yari mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, nawo umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame we yaruhutse. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo.
Ubu nawe n'umwanya tubashikiriza amakuru ya sport n'imikino. Mu mukino wo kwiruka ku maguru, Umurundi w'imyaka 25 Antoine Gakeme yakoreye amateka mu gihugu cya Espagne, aca agahigo ko kwiruka metero 800 mu gihe cy'umunota umwe amasegonda 48 na Matthias 48. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye nawe, tubatega amatwi.
Naranezerewe kubona ndaritsinze, nari niteguye kuva mu kwa mbere k'umwaka gushika ubu nyene, hariho n'izindi kompetisiyo twimirije gukora, umuntu arabandanya agakora. Yego, nibyo nararyohewe.
Nabahe bandi banonotsi bakomakomeye mwahiganywe?
Mbo nk'abanonotsi bakomeye hariho umu Ethiopie yitwa Mohamed Aman, afise medaille mu mashampiyona du monde menshi. Hariyo n'abandi banonotsi baba Espanyole n'abandi bo muri Misiri. Yari competition internationale, muri bisanzwe hariho abasanga niyuka.
Waba uriko witegurira gute amarushanwa yo kunonora imitsi azoba mu kwezi kuza I Londres mu Bwongereza?
Umuntu arategura, urategura mu mutwe no mu vyamagara byose birajana. Je vraiment nta kibazo ndiko nditegura. Ha mu munadoje yo kugira higanwe akalindira ikintu kiba muri ayo mahiganwa nyene. Ino umuntu ariko aritegura nta ngorane.
Uramaze gushika ku rwego rwo hejuru ku byerekeye kunonora imitsi n'ubuhe butumwa boshikiriza abarundi cyane cyane abakiri bato bafise imigambi yo gufata inzira nk'iyo.
Mbo twese twatanguye tukiri bato turi mu mashuri mato mato abenshi baranzi aho naciye muri primaire muri secondaire kugeza nje kuri kaminuza baranzi byose nishaka nta muntu azoza kubwira ngo wewe ngumezuku uravyiyumvamwo ubyiyumvamwo ikintu cyose ufise ico no kwita vivacité uratera imbere nico no bahanura gusa hiyi wacu abana benshi ntibabikunda benshi rimwe rimwe baranadutwenga biko turategura ariko akarusho ukabona ugeze ku rwego rwo hejuru ariko si ibintu biza ubwo nyene ni ibintu byo kwihanganira ugakora hama ibindi bikazokwizana.
Mwaba mwimenyereza hehe?
Kuva 2015 ndi muri Espagne.
Urakoze turabashimiye ku nsinzi mwatahiye yukwiruka izo metera 800 muri ayo mahiganwa ikunonora imitsi yabereye mu gihugu cya Espagne I Madrid mu mpera z'indwi turangije tukabifuriza n'umugisha mu mahiganwa mpuzamakungu ikunonora imitsi azoba mu kwezi kuza mu gihugu c'Ubwongereza I Londres. Murakoze.
Namwe murakoze.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mukiringo kirenga gato imyaka 3 mu mwaka w'2014 leta ya Kiislam yarigaruriye igisagara cha Mosul inyuma y'urugamba rukomeye mushikiranganje wa mbere w'igihugu cha Iraq Haider al-Abadi yatangaje ku itariki 10 z'ukwezi kw'indwi kw'inteko za Iraq zasubiye gufata icyo gisagara. Iyo ntsinzi yabaye inyuma y'amezi 9 y'urugamba rw'inteko za leta rwo gutuza abagwanyi ba leta ya Kiislam mu gisagara cha Mosul. Ntiyabaye intsinzi yoroshe inkurikizi zabaye nyinshi cyane cyane ku basivil. Abarwanyi ba leta ya Kiislam bakoresheje abasivile nk'inkinzo bica abagerageje bose kuva mu gisagara cya Mozo. Uko inguvu zabo mu rugamba zateze igabanuka niko bakoreye amabi abasivile kurushiriza. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yatangaje ko mu gihe abagwanyi ba leta ya Kiislam bamaze bigaruriye Mozo bariye umutima wa sivile bagandagura bunyamaswa wa sivile ibihumbi n'ibihumbi bakoresha amashuri imisigiti n'ibitaro nk'ibibanza byo gukoreramo amabombe n'ibirindiro byabo. Mu minsi ya vuba igihe byagaragara ko batsinzwe ku rugamba barasambuye n'amabombe umusigiti wa Al Nuri n'umunara wa Al Habda. Tillerson atangaza ko bashimira inteko za leta ya Iraq n'abanya Iraq kuba bashitse ku nsinzi akabavuga ko Amerika yifatanije mu mubabaro n'abasize ubuzima mu rugamba rwo kubohoza igisagara cya Mosul. Tillerson avuga ko insinzi y'abanya Iraq mu gisagara cya Mosul ari intambwe ihambaye cyane mu rugamba rwo kugwanya leta ya Kiislamu mu makungu. Avuga ko ivyerekana insinzi y'akigoro k'amakungu inteko za Iraq zifashe iya mbere. Umushikiranganje rero imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko ku izina rya Perezida Donald Trump n'abanyamerika akeje umushikiranganje wa mbere wa Iraq Haider al-Abadi n'abanya-Iraq ku gikorwa cyabo cyo kubohoza igisagara cya Mosul. Amenyesha ko iki ari igihe cyo gusubira kubaka icyo gisagara ibice binini byacu byagizwe umunyota benshi mu bantu baba muri icyo gisagara barahunze hakaba hakiri ibisigarira bya leta ya Kiislamu muri icyo gisagara. Hisunzwe ubuyobozi bwa leta ya Iraq Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'urundani bikorana bizobandanya gukorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu mugambi wo gutsimbataza umutekano mu bice byahaburujwe mu gisagara cya Mosul hamwe no gufasha gutuma abanyagihugu bavuye mu zabo bagaruka mu ngo zabo. Tillerson avuga ko hakiri byinshi bigitegerezwa gukogwa kugira umwasi atsindwe burundu. Urunani rw'amakungu ruzobandanya kwifatanya n'abanya Iraq kugira babone ko abagwanyi ba leta ya Kiislamu batsinzwe mu bice byose bakirimwo mu gihugu cya Iraq.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndashimiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma n'abafashije kwegeranya ibiganiro twashikirije. Mwakoze kudutega amatwi, mugira umunsi mwiza, mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.